Kaselo mutima ukakane ebirungo mu mukwano kuwe emiti meme nafu najuja bike tonga za mukwano sizatima wadolu mwilambula nejembe lanze lamba sefuna mukwano linga nkuba efikirire chimerera nechiroka
fula namba moja kurani lenga soja kayenza kuoloza kanembila utakuolota
Kano kekaselo mutima gugu kakane Ebirungo vyo mukwano nkuwe Songa za love sizatima
I'll be your hero I'll be your hero
Kurani lenga ko
I'll be your hero I'll be your hero
Kurani lenga ko
I'll be your hero I'll be your hero
Kurani lenga ko
I'll be your hero I'll be your hero
Kurani lenga ko Elendagano ya With the arms that you are, cause your love is pure. I'll love you, and I'm sure.
And I'm sure.
Olinga njuba munkuba. Roblonji webi gambe no vibulai.
Salamu.
Teva kusigulai.
Teva kusigulai.
I promise it all get you sorry. Okukulumi at least in Ramogutua. Remember, be your hero. Never leave and be one. I'll keep my feelings for you, baby. Na na na. Without your love, I'll go die. Kanoke kaselo mutima gugu kakane. Ebirungo vyo mukwano nkuwe. Songa za love sizatima.
I'll be your hero. I'll be your hero.
Kurani lenga ko.
I'll be your hero. I'll be your hero.
Kurani lenga ko.
I'll be your hero. I'll be your hero.
Kurani lenga ko.
I'll be your hero. I'll be your hero.
Kurani lenga ko. Kanoke kaselo mutima gugu kakane Ebirungo vyo mukwano nkuwe Songa za love sizatima